imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ibugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo tuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriye kandi tuyashikizwa na Alois Bigirimana. Alois, micro ni yawe.
Urakoze Fidel. Hano muri Leta Zunze za Amerika itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye byitwa Electoral College mu Cyongereza cyangwa College Electoral mu Gifaransa zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yarose amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira Presidensi ya Amerika. Biden ni umudemokrati amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu, byanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 ya kahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke electoral college ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze, ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump ntahengeshanya kwemeza kandi atabyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida inyuma ye byashikirijwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma yaho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atavyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ubirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iginyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe, Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ginyo ryatswe umupolisi w'Ububirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma yaho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ginyo rishobora kuzotangwa igihe Congo izohimbaza imyaka 61 yikukiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Congo afite imyaka 34 y'amavuko ku ntwari y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya gatatu yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe yitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 bya Afrika hamwe n'umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara Ubufaransa Nicolas Sarkozy, ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye haruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi. Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga. Umukuru w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Henri Konan Bedie mu ntuheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu.
Urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Kuti zacu imwumviriza ni radio izwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 ni metero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio izwi rya Amerika. Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zaronkejwe ifashanyo z'ibintu bya ngombwa bimwe bimwe, ariko zivuga ko iyo fashanyo idahagije.
Aho dushimye hari ikintu kidutera amakenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha, kuko baguhaye akarago akarago cukaryama ko kakifuka cyane.
Uyo ni umwe muri izo mpunzi z'abarundi. Uno munsi kwa kabiri gice cya mbere cy'impunzi z'abarundi ziratahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda. Mu Rwanda ubwiyongere bw'ikiza cya COVID-19 bwatumye inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura ejo ku munsi wa gatatu isibishwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba igipolisi cy'u Burundi cyafashe abakenyezi 101 bagira bajanwe kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Abahagaritswe baturuka mu ntara zigize uburaruko buciye uburengero bw'u Burundi. Ahandu igipolisi cyabasanze hakorera ishyirahamwe rizwi n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza akorera i Nairobi muri Kenya.
Abo bigenda n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe rizwi n'amategeko. Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza yabwiye amenyesha makuru bari baroye kwerekwa abarundi kazi kwiri ishyirahamwe risanzwe rifite aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze nuko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri ishyirahamwe hari habararigize abari bapanze iyo nzu ku maherashika imiliyoni 2 Marundi yaramaze kumenyekana ko bafite aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu. Hariho abari bamazeyo indwi zibiri, hari abamazeyo indwi. Aba bantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe baca bashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe guhirwa ruriyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko byemezwa na Prime Mbarukeye, umukuru w'ishyirahamwe ONSC we ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwirijwe ujya Amerika abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisinze nk'ibaro dufise byo mu mwaka w'2018 abarundi n'abarundikazi bashika 251 barashwe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyene twavuze by'Abarabu. Hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82 n'abana 97. Ibiharuro byariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugereranije n'umwaka wo hirya 2018.
Florent Bovin, umukuru w'ishyirahamwe ya Justice Equitaire rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko bajya kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
Aturwaruka nirwo rubangamiwe ahanini. Amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronke amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Mbarukeye atwara ONSC we ton frère afite ibintu basaba leta y'u Burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundikazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no ku isi bibikora. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu Buterere.
Abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo, bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo. Ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babatwa barimwo.
Abarundi n'abarundikazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu Arabu nka Oman Arabia Saudite Kuwait Qatar n'ibindi nkuko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga byerekana ibihugu nazo kandi bijyanwamo abaturuka mu bihugu by'ibyaga binini bya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko mbere y'igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitangurira amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko abakora ucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu bya rutura Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Sentare nkuru ya Gasabo ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali yafashe ingingo yo kuburanisha urubanza rw'umugwizatunga Alfred Nkubiri umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru
nta mwanya munini byafashe inteko kuburanisha mu gusoma icyemezo ku nzitizi y'ibura bubasha mu rubanza ubushinjacyaha buburanamo n'umunyemari bwana Alfred Nkubiri umucamanza yabanje kwisegura ko ataza gusoma dosiye yose uko yakabaye kubijyanye n'imiburanire mu iburanisha riheruka umucamanza yavuze ko dosiye yose igizwe n'amapaje 5 kandi ko ababuranyi bombi bazayimenyeshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko umucamanza yahisemo kwibutsa gusa ibirego bwana Nkubiri akurikiranyweho n'ubushinjacyaha impamvu yashingiweho n'uruhande rw'iregura mu gutanga iyo nzitizi y'ibura bubasha nicyo umucamanza yashingiye afata icyemezo kuri iyi nzitizi yibukije ko Nkubiri aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano n'icyaha cyo kuzimangatanya ibimenyetso Nkubiri n'abanyamategeko bane bamwunganira bavuga ko kompanyi Enasi ya Nkubiri yakoraga ibikorwa byo kugemura amafumbire ku bahinzi mu rwego rw'ubucuruzi basobanura ko iyo kompanyi yari ifitanye amasezerano y'imikoranire na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bityo ko ibitarubahirijwe muri ayo masezerano byasuzumirwa mu nkiko z'ubucuruzi ariko ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ikiregerwa atari amasezerano ahubwo ko ari ibyaha byakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano urukiko mu cyemezo cyarwo narwo rwanzuye ko ikiregerwa atari amasezerano y'imikoranire hagati ya kompanyi Enasi na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi umucamanza yavuze ko icyaregewe ari amakosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano Nkubiri n'abamwunganira kandi bavuga ko iki kibazo kimaze gufata indi ntera hari itsinda ryashyizweho na leta ririmo Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iy'Ubutabera Polisi urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha mu Rwanda RIB n'izindi nzego zigaragaza ko amakosa yabaye mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano atakurikiranwa mu manza z'inshinjabyaha umucamanza mwisesengura yakoze yavuze ko iri tsinda ryashyizweho na leta atari ryo rigena ububasha bw'inkiko Akimara gutangaza ibyo umucamanza yanzuye ko inzitizi yazamuwe na bwana Nkubiri n'ubwunganizi nta shingiro ifite yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo izomwe ry'iki cyemezo ryabaye ubushinjacyaha budahagarariwe ku ruhande rw'uregwa hari bamwe mu bavandimwe be bari baje gukurikirana isomwa ry'iki cyemezo ni cyemezo bavuga ko kuri bo bari bakiteze umwe muri butashatse kumvikana mu itangazamakuru yabwijwe rya Amerika ko akurikije imigendekere y'iyi dosiye Nkubiri aburana basanga nta butabera zahabwa akabishingira kukuba ubwo yaburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yaratanze ingwate asaba kurekurwa by'agateganyo akajya kwivuza zimwe mu ndwara zidakira inkiko zikabyanga ati ko bazi ko arwaye yigeze no kuremba bakamubika ari muri gereza ariko bakagomba kumufunga twakwitega ubuhe butabera kuri we bwana Alfred Nkubiri umunyemari ukomeye w'umunyarwanda aregwa kunyereza amafaranga asaga miliyari 2 zari zigenewe kugura amafumbire y'abahinzi mu turere dutandatu two mu ntara y'Iburasirazuba Ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura ayo mafumbire yacuraga intonde z'abahinzi ko bahawe amafumbire leta ikamwishyura ariko we avuga ko ibyaregwa bitari ukuri kuko ngo abahinzi bafataga amafumbire babanje kugaragaza amatike yatangwaga na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akavuga ko iyo ministeri ariyo yari ifite akamashini gakora izo tiki uyu munyemari yikoma bamwe mu bakozi b'iyo ministeri atavuga amazina ko bamusabye ko bumvikana bagahindura amasezerano y'imikoranire ariko bakanongera amafaranga yagombaga kuyajya mu mifuka yabo nk'indonki Nkubiri avuga ko yabyanze ari nayo ntandaro yo kumukurikirana mu nkiko umucamanza yategetse ku rubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu mizi kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 akabagira ubusabe bw'Amerika ikigali
turagushimiye Eric kuri iyo nkuru impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zarongejwe imfashanyo z'ibirago hamwe n'isabune zizozimaza amezi abiri naho biruko ntibashima kubera baronswa bike ugereranyije n'impunzi z'abanyekongo babana hamwe muri iyo kambi mugenzi wacu James Joven yatembereye mu ikambi ya Nyarugusu aganira na zimwe mu mpunzi zariko zironswa izo mfashanyo
Rashimi yeleta ya Tanzania na UNCRH na DRC. Kwa hiyo mvira kuturoshu turago na kare kwa alitukwara hezo tutukwa ajama ko kwa alidusike itukwara samba guriche. Hawa na mamwewa ajama hasi. Abandi wakisasirua udutenge njene na hoba tatuturosa. Mugabo na hodu shimye hariki nukidutela makini. Kwa hodawa duhana nutuombo tukwa kukoreishi. Kukwa guhaya karago na akarago chukajama kuka kifuka chani. Yena horambono mengo waduhana nutureta. Hamba puyaho waduhana na masafuria na masahani. Mugabo bumbona atari kofja agenzi.
Tuheji kupakera masabune ya meza vili. Yukufo mkichumi na kavili. Mbureli kushikanomu kwa mbele. Iruhande ya horero waduhaye. Numukeka. Tuashimi tuwakenguruse. Aliko rero nao dushimye. Tukwebge hariho ikituwa kie. Tukwege dushikenga waduhaye. Waduhaye mikeka. Waduhaye mirago. Na kwa waduhi vyombo vya ingene kwa nubule ngeti aliko kushiki isaha na ule ngeti tukisangu dufise bukara heze ya masafuri ya raheze nuko masahani ya raheze leero kubona waduhaye uvaragobugo onyene ni waduhe ichifuko ni waduhe ibyo kuteka mgo kulitukwe tulabona ko aliki wazo kulitukwe buke hanyima baga chaba babi tumbileza kubili vene wachu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe bakaba babahaye amasufuriya ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse twebwe rero gushika ubu tubona ko UNCR nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi kweri turabona ko umengo yadukuye kwa maboko
gusa hamwe n'ivyo tugereje kuraba kumwene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi hariho ibintu tuko turabona haumengo ngirageje kurankaje no vuga kugihe sinzi ko gobari urwanko bivanye no kumwe ne bari ko baragaho imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande abacyo bashiraho n'ivyombo ngatwebwe bisigubasigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi ndamara duhungusa ngo nze tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe cyane nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi canke n'ukunyanyasa canke nubwo byo bari uko ngo biboneka ko abakongomani bene bo bari impunzi cyo kubera cyo mutatuta kubera kitugiye tuboneka nk'amwe ngo nitori impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania
ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko ikivyankenerwa nyene ariko twoho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo dus ni nkudu kudukumira je ndiko ndabyiyumvira ni kubera ikibara hariko haraba gukumirwa mengo ubu badufata nabi gose
aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNCR aho ni mu gihe tugiye kumashyira hamwe yagezeje gutanga imfashanyo muri UNCR naho nkatwebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugizuka ukabazagiza handi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twegere yo twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza gateka kacu mu gihe cyukiri ngaha tutarayumvira guhunguka tukasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugerageje kubaza bavuga yuko ngo ivyombo byacu ngo babirungike mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka ntavyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ivyombo byacu biri mu mabanda turi ko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva mengo ni nk'uko ugomba nyene ni nko twirukana muri make
ejo ku munsi wa mbere igice cya mbere cy'impunzi z'abarundi barenga gato izana na 20 zatahukanywe zivuye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda batahukanywe mu ndege baciye ku kibuga cy'indege i Kampala gusa hari nabandi bakiri muri iyo kambi bamenyesha ko hataragera ko batahuka kubera bagitinyira umutekano wabo inkuru y'umumenyesha makuru wacu TKV niyo nkuru
Igice cy'ambere cy'abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku muwa mukuru w'Uganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri abo barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika
yego tumaze kubona izo liste z'abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu z'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turalira nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze
igihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu
uretse gusaba ko umutekano wabo ucungerwa bamaze gushika mu gihugu hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi
bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu ica kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka hari abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi
umukozi w'ishami mpuzamakungu hashtag gita impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa cyo gutahukaniza impunzi yabwijwe ijwi ry'Amerika ko arababyisabiye kugushaka kwabo naho biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi
icatumye duhunga nikiragahera ntabwo abivuze duteye kandi turaremye ko tuzotaha nyagera ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu gotera abantu bwicanye indengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza ishyirwa nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungiswe nk'ibikoresho ubu rero ni uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imbozi zitandukanye
mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo kugwandika banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na hashtag hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwijwe ijya Amerika ku mukuru w'igihugu yumvise akamo kabo
iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenco bahera umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazivuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiri atari igihugu cyabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bo bihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
Ishirahamwe hashtag ryatangaje ko abazotahuka mu gice cya mbere n'icya kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa hashtag yemereye ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita vol humanitaire kuva ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihendutse ku nteguro ya hashtag yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48 ikambi ya Nakivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41 Pierre Claver ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver
muri Uganda amafaranga amwe mu mashira hamwe ategamiye leta afise mu bubiko mu mabanki yarahagaritswe kubera leta y'ico gihugu iyagereza gufasha abagira iterabwoba mu gihugu umenyesha makuru wacu Ignatius Urahizi ari muri Uganda dufite ibindi kuri inkuru
ukurikije ikigo cya leta gishinzwe ubutasi bujyanye n'amafaranga, hari amashyirahamwe yigenga mu gihugu afite amafaranga kuri konti zayo ariko akaba atasobanura aho ayo mafaranga yaturutse. Mu rwandiko umukuru w'ishami rya Finance Intelligence Authority Steven Asubo yandikiye umushinjacyaha wa leta kugira ngo akurikirane iki kibazo, yavuze ko bafite amakuru y'ubutasi yerekana ko ishyirahamwe rihuza ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mu gihugu Uganda NGO Forum hamwe n'iriharanira uburenganzira bw'abategarugori Uganda Women's Network arimo gutera inkunga y'amafaranga imigwi y'iterabwoba mu gihugu. Uru rwandiko nta kindi kirenzaho rwongeyeho uretse kuvuga ko rushingiye ku itegeko rishinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu ryavuguruwe mu 2015, bategetse banki zose z'ayo mashyirahamwe abikamo amafaranga kuba bayafunze. Mu kiganiro n'abanyamakuru, abayobozi b'amashyirahamwe yigenga atandukanye mu gihugu bavuze ko ibyo leta ibashinja bidafite ishingiro na gato, ahubwo ko ishatse guharabika ayo mashyirahamwe kimwe n'ibikorwa byayo kuko ari nta buhamya icyo kigo cya leta gitanga, kandi akaba kitavuga iyo mitwe y'iterabwoba iyo ariyo cyangwa ngo bafunge abakuru b'ayo mashyirahamwe, kuko gutera inkunga imigwi y'iterabwoba biba bisobanuye ko n'abakuru b'iyo miryango ari abaterabwoba. Ariko umuvugizi wa leta bwana Ofono Opondo yabwijwe rya Amerika ko ayo mashyirahamwe yananiwe gusubiza ibibazo by'inkomoko y'amafaranga bikoresha, anavuga ko iba ari ntaho bihuriye n'ibikorwa by'amatora biri mu gihugu ubu ngubu.
Why do they conclude that the government has no evidence?
Ati ni kuki bafata umwanzuro ngo leta nta buhamya ifite? Amafaranga yabo yafunzwe kugira ngo hakorwe iperereza, ntibategereze bizava mu maperereza. Ayo mashyirahamwe yose yamenyeshejwe ibyo ashinjwa, ariko bashaka ngo bereke rubanda ko ari abere bafatirwe imbabazi, ntibasubize ibyo leta ibabaza ari byo aho bakura amafaranga, icyo bayakoresha, kandi berekane niba ibyo bakora biri mu nyungu z'igihugu. Naho bakwifashije ngo turimo kubahora amatora, muzi neza ko amategeko y'igihugu atemerera ishyirahamwe iryo ari ryo ryose gufata amafaranga adasobanutse ngo nayo ibikorwa by'amatora. Nyamara ariko ibyo umuvugizi wa leta avuga aya mashyirahamwe abitera utwatsi, avuga ko leta imaze igihe yiyenza kuri ayo mashyirahamwe kandi ifite amasezerano yose ayo mashyirahamwe yagiye akorana n'imiryango yatera inkunga. Nicolas Opio wazobereye mu mategeko arengeye uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi akaba yunganira aya mashyirahamwe mu by'amategeko, avuga ko bagiye guhangana na leta kugeza ubwo ihagaritse gukandamiza uburenganzira bw'imiryango itayegamiyeho.
First, the Financial Intelligence Authority has not asked NGOs to explain anything.
Mbere na mbere ikigo cya leta gishinzwe igenzura ry'amafaranga ntabwo yari yigera risaba ayo mashyirahamwe kugira icyo yasobanura ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga akoresha. Icyo kuvuga ngo twananiwe gutanga ibyo bisobanuro ni ibinyoma byambaye ubusa. Ntabwo twigeze tubazwa ikintu na kimwe. Twanasabye kugira ngo tubonane n'abakuriye icyo kigo batubwire ikibazo bafitanye n'ayo mashyirahamwe, ariko tubonanye nabo ntacyo batubajije uretse kutubwira ko itegeko ryo gufunga konti zacu mu mabanki ryavuye mu nzego zishinzwe umutekano zo hejuru. Ngira ngo leta ishaka kuduharabika gusa nkuko twayisabye kutubwira ikibazo ifitanye n'aho dukura ayo mafaranga, ariko ntabwo batubwira. Mubajije ibijyanye n'uko aya mashyirahamwe yabatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu, uko niko bwana Nicolas yasubije. Iyi leta iranenga igihugu cyo hanze kitazwi ngo kirimo gutera inkunga abantu batandukanye barimo amashyirahamwe yacu kugira ngo bateze umutekano muke mu matora. Rero akaba irimo guhimba umwanzi utazwi kudutera ubwoba twese. Si ubwa mbere igikorwa nk'iki kibaye mu gihugu. Mu 2017 amashyirahamwe yigenga atari make yaje gufungirwa ububiko bwayo bw'amafaranga muri za banki zitandukanye leta yashinja gukorana n'abanzi b'igihugu, ariko nyuma iza kuyafungurira ari nta kirego kigejejwe mu butabera. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, Perezida Museveni ntabwo ahwema kuvuga ko hari abanzi b'igihugu bo mu mahanga barimo gutera inkunga abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kandi bafite umugambi wo guteza umutekano muke mu gihugu, ariko ntabwo avuga abanyapolitiki n'ababatera inkunga abaribo. Ibi yabanje kubivuga ubwo hadutse imyigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu, ubwo umunyapolitiki Robert Chaguranyi uzwi nka Bobi Wine yafashwe n'igipolisi, hanyuma imyigaragambyo yamagana ifatwa rye igahita yaduka mu gihugu, abantu 54 bakicwa n'abashinzwe umutekano bagerageza kuyihagarika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyaha, niho amakuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.